Mzamba.
Mzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Niriwe nchiti wagenzi wa Radio Inzamba gateka kawe turi ku munsi wa gatanu nigerekerezo rya 10 ntwara nte mu mwaka 2023 turabahaye ikaze mu makuru twateguriye nayo aza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru uzikurikira. Ifungwa ry'umunyesha makuru Floriane irangabiye n'abaherutse gufatwa bagafungwa muri bamwe baharanira gateka kazi na muntu ibananya kwiyamirizwa n'amashyirahamwe yo mu karere na mpuzamakungu ishyirahamwe rwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu byo mu Faransa Quatre France hamwe n'ikigo giharanira agateka akazina muntu Haul Wallenberg pour les droits de la personne. Ayo mashyirahamwe asaba leta kubarekura kuko atacyaha bakoze kandi ko igihonyangwa ry'agateka akazina muntu ricyafuza isura y'igihugu. Amafaranga atagira resi atangishwa abanyagihugu bo mu mazone ya Kanyosha na Ruziba ngo n'ubusuma naho bayabaka bababwira ko arayo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru Intwari bakamenyesha ko basabwa amafaranga y'umurengera ari hagati y'ibihumbi 210. Ibiciro bibandanya kuduga mu ntara ya Muyinga bikaba biteye ubwoba abanyagihugu kuko bimaze gushika kwiduga ugwije na gatatu hafi yaho mu Kirundo isukari ikaba igeze ku 3,500 mu gihe yahora igugwa amafaranga 2,500 musangwe ikaze mwese.
Inzamba
tashe kubaha ikaze no makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu aho abategetsi b'u Burundi bakwiye guhagarika itotezwa rikoregwa abaharanira agateka kazi na muntu biri mu rwandiko rwasohowe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 kuno kwezi. Urwandiko rwasohowe n'ikigo giharanira agateka kazi na muntu Centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, icyo kigo kikavuga ko kuva president Evariste Ndayishimiye afata ubutegetsi mu mwaka w'2020 atagahengwe kigeze kaboneka ubaharanira agateka ka muntu kuko bagumye bahohoterwa. Ine nkuru tubaza Sinoline Nijimbere.
Bumwe mu burorero bwa hafi burajishinga ikigo Wallenberg gikurikirana ibijanye n'agateka kazi na muntu n'abaharanira ako gateka batanu n'umumenyesha makuru bafungiwe mu mabohero atandukanye mu Burundi. Abo nabo ni Sonia Ndikumasabo arongoye ishyirahamwe rihurikiyemo abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha makuru hamwe na Maria Emerusabe ajeje gutunganya ibikorwa muri iryo shyirahamwe. Abandi nabo mu ishyirahamwe APDH na John Rihanira agateka kazi na muntu. Abo nabo ni Odasi Habyarimana ariserukira imbere y'amategeko, Silvana Inamahoro umuyobozi nshingwabikorwa hamwe na Prosper Runyange ajejwe imigambi y'igisata cy'amatongo muri iryo shyirahamwe akaba yakorera mu ntara ya Ngozi. Bane ba mbere bahagarikiwe ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura mu gihe bariko baja mu nama y'akazi i Kampala mu gihugu cy'u Buganda. Nawe Prosper Runyange yari mu gisagara ca Ngozi. Bose rero uko ari batanu bafatiwe umunsi umwe ku igerekezo rya 14 Ruhuhuma uwo mwaka, ubu bakaba babarizwa mu buroko. Hambavu yabo baharanira agateka kazi na muntu, ico kigo kivuga kandi ko kirajwe ishinga n'ifungwa ry'umenyesha makuru Florian Irangabiye wa radio igicaniro. Umenyesha makuru yaciriwe umunyororo w'imyaka 10 n'amande y'umuriyoni w'amarundi, akaba yagirijwe guhungabanya umutekano w'igihugu mu gihe yakora akazi kiwe bikurikije amategeko. Kubw'ico kigo itorwa mu mabanga yo kurongora igihugu rya Evariste Ndayishimiye nta na kimwe ryahinduye mu bijanye n'agateka kazi na muntu, kuko inyuma y'ukwezi kumwe atowe abaharanira agateka ka muntu harimo n'abamenyesha makuru bahunze baraciriwe urubanza bagizwa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Kuri ivyo vyose rero ikigo Haul Wallenberg gifatikanije na SOS Torture Burundi gisaba ubutegetsi bw'u Burundi guhagarika vuba na bwango ihohoterwa rikorerwa abaharanira agateka ka muntu.
Arakoze Signorine Nijimbere akandi kamo na kishirahamwe mpuzamakungu rigwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu Quatre France rikaba ritera kamo abategetsi b'u Burundi kurekura tagisabwe umenyesha makuru Florian Irangabiye ako kamo tugasanga mwikete iryo shirahamwe ryarungikiye umushirangaje w'imigenderanire y'u Burundi na makungu kubwa Clement Boursier serukira A4 France kumugabane wa Afrika ifungwa rya Florian Irangabiye cyo kimwe n'ijya baharanira gateka kazi na muntu baherutse gufatwa riza kubandanya ricafuza isura y'u Burundi kurikira Clement Boursier.
Nous avons lancé un appel à mobilisation.
Twateyakamo umushikiranganje w'imigenderanire n'ibindi bihugu aho dusaba ubutegetsi bw'u Burundi ko borekura atagisabwe umumenyesha makuru Florian apfunzwe azira ubusa aheze asubire mu muryango wiwe. Gukorera umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi kiracari kibazo cyo kimwe n'amashirahamwe adahanira ibyicaro bya politike. Aha twokwibutsa abamenyesha makuru bahunze 12 muri bo bafite imitahe mpuzamakungu bongera kandi bacibwa urubanza rumwe. Aha kiyongera ko abantu hagati y'akazi na muntu babandanya bahagarikwa. Aha tukavuga 5 bahagaritswe kwa 14 Ruhuhuma tudasize inyuma abanywanyi batari bake bishire hamwe rigwanya ikiza sida bahagaritswe kwa 23 Ruhuhuma Igitega bari mu nyigisho uko ari 24 bose bagirirwe kuba bari mu migwi w'abahuza ibitsina babisangiye mu gihe iryo shira hamwe cyari ko itanga inyigisho kugwaruka mu bijanye no kwiteza imbere kandi iryo shira hamwe risanzwe rizwi imbere y'amategeko.
Nous considérons qu'il y a une réelle volonté politique de
tubona ko leta y'u Burundi ifite umugambi wo kunumya abo bose yibaza ko batavuga rumwe nayo mu gihugu ivyo se NDD-FDD ikabigira kugira ibandanye yigungira ko ubutegetsi ku bwacu ubutungane tubona ko ari gikoresho cyo kunigira mu menshi uburenganzira bushikiza ibyiyumviro mu gihugu ivyo bituma isura y'u Burundi icafura kuko n'ivyo umukuru w'igihugu yiyemerera abarundi mu bijanye no kwishyira no kwizana no kugira ubutungane bwigenga byose nta kiriko kirakogwa ivyo rero bicafuza isura y'u Burundi bigacafuza kandi ubumwe bwa Buraya ari nabo bwakuyeho ibihano ku Burundi kandi atabimenyetso bigaragara cyo kubahiriza agateka kazi na muntu mu gihugu
une réelle amélioration de la situation des droits humains dans le pays.
Tugaruke ku makuru avugwa mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu mu mazone ya Kanyosha Ruziba no mu Kinindo mu gisagara cya Bujumbura bamaze igihe bariko baratozwa intererano y'amafaranga ava ku 2000 gushika ku 10,000 by'amarundi bwo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru Intwari. Ibyo biri mu matohoza yakozwe n'urunani rw'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi Force Ernest Nkurunziza umunyamabanga nshingwa bikorwa w'ubwo runani yasigura ko iyo ntererano bakwa n'abajejwe Intwari bafatikanije n'umugambwe CNDD-FDD ata rusi bahabwa akavuga ko biboneka ko ari amahera aja mu mifuko yabo kurikira Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu runani rw'amashyirahamwe Force.
Izo ntererano z'agasakisaki zagizwe ingendo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD zifise ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abarundi no ku buzima bw'igihugu cyose. Izo ntererano zituma abadandaza bikika mu kiza bakaduza ibiciro kugira ngo bashobore kuronka ayo mafaranga baterereye. Nizo zinatuma ibiturire no kunyuruza amatungo ya leta bigwirirana kuko abaserukira ubuzi n'inzego baca binyegeza inyuma y'izo ntererano baba batanze hanyuma Intwaro n'umugambwe zikabona kubakingira aho kubashengeza. Intwaro ya CNDD-FDD yakwiye gufata akanya ikiyumvira igatega ugutwi ikumviriza abarundi n'abanyamahanga igahanuza ikaraba ikabona igatahura ibihe abarundi barimwo bashizwemo n'iyo ntwaro nyene ikabababarira ikagira impuhwe igahagarika intererano z'agasakisaki intererano idasiba kubaka kandi bari mu bukene n'inzara izura inzara gata. Iyo ntwaro niyireke kuba sindabibazwa yibuke ko aho bari hari abandi yibuke ko ejo bucana yandi kandi ko akataretse kabagasema.
Ernest Nkurunziza
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umakuru wa janye n'ubutunzi naho kuri radio Inzamba hariya mu ntara ya Muyinga iduga ry'ibiciro ku bifungurwa bitandukanye riri ku rugero ruteye ubwoba mu masoko nka yose y'intara ya Muyinga. Iyo duga ry'ibiciro kaba riteye impungenge n'amakenga imiryango iba muri iyo ntara. Ibyo biciro bikaba byigwije inshuro zibiri cyangwa zitatu ku biribwa nka byose nk'uko abasumyi bamwe bamwe babimenyesha radio Inzamba. Abo basumyi bemeza ko imiryango myinshi isigaye ifungura rimwe gusa naho nyene iyo byabonetse. Iyo miryango igasaba leta gufata ingingo zose zishobora kugira ibiciro by'imfungurwa bigabanuke. Doni Dona Josephine Johnson Nkunzimana.
Haraki gihe ibiciro by'ibifungurwa bitandukanye biduga uko bukeye uko bwije ku rugero ruteye ubwoba mu masoko atandukanye y'intara ya Muyinga nk'uko bimenyeshwa n'abasumyi. Kiringo cy'amezi atatu gusa igiciro cy'ibiharage bivanze benshi bita kirundo cyavuye ku mafaranga 1,800 kija ku 2,500 naye ikiro cy'ibiharage birobanuye kikaba cyagugwa 2,500 none ubu kikaba kigeze ku 3,500 nayarenga bivanye n'ubwoko bw'ibiharage. Umuceri usanzwe urimigwa mu mihingo imwe imwe y'igihugu ikira cagugwa kuva ku mafaranga 1,800 gushika ku 2,200 none ubu ugugwa hagati y'3,000 n'3,500. Umuceri wo ku rugero rwa kabiri uva mu gihugu kibanyi cha Tanzania wagugwa amafaranga 2,500 ubugeze ku 2,200 nayo uwo ku rugero rwa mbere ikiro cagugwa 2,500 ubikiro kigugwa amafaranga 5,000. N'ibiciro by'ibindi bifungurwa nk'ibijumbu ibitoke navyo nyine byaraduze ku rugero ruhanitse. Ibase y'ibijumbu yahore igugwa hagati y'amafaranga 2,500 n'4,000 ubigugwa amafaranga 10,000 nayo kitoki kigereranye cagugwa hagati y'4,500 ubu kigeze ku mahera 10,000 nk'uko bigaragara mu masoko atandukanye. Ekaraciye indwi zibiri n'isukari ivuye ku giciro cy'7,700 ku kilo ija kuri 3,500. Abaguzi bakavuga ko iduga ry'ibiciro ku mfungurwa ryaje risongera isibe ku miryango myinshi yari yugarijwe n'ubukene aho imiryango myinshi ngo isigaye ifungura rimwe gusa naho nyene kugihamana. Abaguzi bagasaba leta gufata ingingo zose zibereye kugira ibyo biciro bisubire hasi ku neza abanyagihugu.
Josephine Johnson Nkunzimana arakoze hafi yaho nyene hari mu burako bw'igihugu mu ntara ya Kirundo. Imyidogo ni yose mu banyagihugu, iyo myidogo ikaba ifatiye kwikena igisugari aho ikiro cahora ku mafaranga 2,500 ubu kigugwa amafaranga 3,500. Ni nkuru tubaza Pia Gahungu.
Haraciye hafi indwi zitatu atasukari irangwa mu ntara ya Kirundo. Amakuru dukura mu banyagihugu bo muri iyo ntara atumenyesha ko iryo kena ryo bajyaturutse ku bantu bakora inzoga zimwe zimwe zikoreshwa isukari mu kuzenga. Aha bakavuga nk'inzoga zimwe zimwe zitemewe n'amategeko mu kuzenga bakoresha isukari. Reka hariho n'amahinguriro akora imitobe nayo nyene ubu yemerewe gusubira gukora, yari yarahagaritswe akoresha isukari nyinshi. Ibyo rero byatumye abadandaza isukari bigika mu kiza bakayinyegeza kugira bayigurishe amafaranga menshi. Ubu ubushoboye kuyironka ikiro akigura 3,500 naho nyene mu kinyegero mu gihe cyahora ku mafaranga 2,500 ni ukuvuga ko cadugijwe amafaranga 1,000. Inkurikizo y'iryo kena ry'isukari zikaba zimaze kwibonekeza mu miryango aho abana batakironswa icayi. Inkurikizi y'iryo kena ry'isukari iribonekeza no ku bagwayi bari mu bitaro benshi batagishobora kwigurira icayi ari nacyo abagwayi benshi baba bakeneye. Igikome cy'icyayi cya Mukaru ubu kigeze ku mafaranga 500 cyahora kigurwa amafaranga 250. Abanyagihugu bo ngaho mu Kirundo bagasaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi icyo kibazo cy'ikena ry'isukari bakanahana abikika mu kiza. Kubera ayo makenga yose, uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntirurashobora kuronka abajejwe intwaro mu ntara ya Kirundo kugira ngo batange umuco kuri icyo kibazo.
Pierre Gahungu urakenuye amakuru twateguriye tuyabandanirize mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu baba mu makartiye atatu yo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bamaze ikiringo cy'indwi zitatu bari mu kizime kubera icyuma gihingura umuyagankuba bita transformateur cyapfuye. Abahakorera imirimo itandukanye bakavuga ko bari mu bukene bukomeye kuko bari batunzwe no gukora ibikorwa bisaba umuyagankuba bagasaba ashiramwe regidezo risanzwe ritanga umuyaga nkuba gutorera inyishu icyo kibazo bafise niyongera
abanyagihugu ho mu makartie ya Nyarurembo benshi bita kwibereshe Rugarama na karitie Swahili ziri mu karitie Makamba ya kabiri kumugwa mukuru w'intara ya Makamba bavuga ko bakwije hafi indwi zibiri batagira umuyaga nkuba kubera icuma cyuhingura bita transformateur capfuye amakuru radio Nzamba ikura muri iyo ntara yemeza ko ikena ry'umuyaga nkuba ariko rishira abanyagihugu mu kaga k'ubukene kuko ari cyo gice cy'umugwa mukuru w'intara ya Makamba cyahora gikorerwamo ibikorwa byinshi bisaba umuyaga nkuba abakorera ubuzima butandukanye abafite insyo zisya ibigori ari naho hari zirenga 90% ziri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba abasudira ivyuma uramashure uramavuriro abadandaza amata n'abandi bavuga ko akazi kabo kahagaze ibiriko bibashira mu bukene bukomeye kuko bahora bafungura ari uko bakoresheje umuyaga nkuba eka mbere bavuga ko n'ishirahamwe Ridezo ririko rirahahombera kuko ari cyo gice kinini cyahora gitozwamwo amafaranga menshi abavyeyi bo bavuga ko batagishobora gukwikirana abana babo mu bijanye no kwiga narya batangwa ikiringo c'ibibazo by'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishure eka mbere ngo no mu mazu yabo abakiri bato bahora bafatirwa na mateleviziyo bakaba barasamara ubu ni kibazo abakoresha amatelefone ngendanwa n'ibindi bikoresho bikenera umuyaga nkuba bose bakaba bavuga ko bari mu bibazo basaba ko ico cuma cya Ridezo cosubirizwa kugira ngo abanyagihugu bareke kwahombera na Ridezo nyene ireke kwahombera amakuru dukura mu ishirahamwe Ridezo avuga ko iyo transformateur yo biri kirarondegwa igashobora kuzozira rimwe n'izindi zibiri zigiye kuzozanwa ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba mu makaritie mashasha ya Muyogo na Nyaburumba ariko arakwiragizwamo umuyaga nkuba ivyo biruko mu gihe muri zone Kayogoro naho nyine hamaze ikiringo kirenga amezi abiri bari mu kizime kubera ibiti biri ku insinga byaguye kuva muri Kigarama umwaka w'2022 uheze ni mu gihe izindi transformateur ziri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba bivuga ko zikora nabi kubera ugusaza uruganda rwa Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka igisata ca Ridezo mu ntara ya Makamba kugira ngo batange umuco ku byo babiriko birakogwa ngo byo bibaza abanyagihugu barimwo bitorega umuti
Ofise niongere nawe urakenuye ndo ngahaduce dusozera no makuru ariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese ariko baradukurikira abadufashije kuyegeranya mwakoze Edicode nazo ndije nakonda bashikiriza ndabike banuye naho gutaha